Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha. Ku munsi wa mbere itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016 kuri mikro muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mu biganiro vyacu.
Umucamanza azoboneka ko yakoze icyaha cyo kugiturire azokugwa mu kazi ubwo nyene atarinze no gutekerezwa acyakurikiranwa n'ubutungane ahanwe hisunze amategeko.
Uyo ni umushikiranganje w'ubutungane w'Uburundi Aime Laurentine Kanyana avuga ku buryo leta yahagurukiye kugwanya igiturire mu masentare. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato. Turabashikiriza kandi amakuru yerekeye ingingo yo guhagarika imfashanyo ibihugu bya Buraya byafashe ku Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya inama y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ijeje umugenderanire n'amahanga n'umutekano yariko yihweza ibibazo vyerekeye Burundi yarangije imibonano yariko igira na leta y'u Burundi ijanye n'ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou. Abategetsi bagize iyo nama bamenyesha ko batashimishijwe n'ivyo leta y'u Burundi ivuga ko yaranguye mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Aba bategetsi bamenyesha ko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yahagaritse imfashanyo risanzwe riha leta y'u Burundi irimo amafaranga yahora iha leta y'u Burundi mu bikorwa vya misi yose mu mwaka. Ariko ishirahamwe ry'u Buraya ryatangaje ko rizobandanya gutanga imfashanyo zija ku banyagihugu hamwe n'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu buzima bwa misi yose. Mu ngingo zafashwe kandi inama y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yashikirije ibintu bikuru bikuru leta y'u Burundi isabwa kurangura kugira imigenderanire itagira agahunzi isubire gutangura. Frederica Mogherini ajejwe imigenderanire mu ishirahamwe ry'u Buraya yavuze ko iryo shirahamwe rigitewe amakenga n'ibibera mu Burundi naho hamaze imisi hasa nahabonetse agahengwe. Mogherini agira ati ingingo twafashe uyu munsi zerekana neza yuko kugira hasubire kuba imigenderanire myiza hari urutonde rw'ibintu bikomeye bikwiye gukogwa. Ati ivyo dusaba birashobora kurangurwa habonetse ubushake. Ati ivyo dusaba bishingiye ku ngingo zavuye mu vyasabwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ati bishigikiwe kandi n'abakuru b'ibihugu bitanu vyo muri Afrika barungiswe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi aragabisha bacamanza barya ibiturire ko bagiye guhanwa kandi ko uzofatwa yatse igiturire azokurwa mu kazi burundu yongere akurikirwe n'ubutungane. Kuri uyu wa mbere umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana yahaye ikiganiro abamenyesha makuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza arafise ibindi kuri iyi nkuru.
Umushikiranganje Aime Laurentine Kanyana amenyesha kwa mezi atandatu aheza aramutswa ubushikiranganje bw'ubutungane yiboneye yongera arumva abacamanza barya ibiturire kubwiwe ngo igiturire sagaseseshwa rumuri mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje atwara. Umushikiranganje Kanyana yabwiye amenyesha makuru bimwe mu bisata n'imanza biri mu ibiturire kurusha ibindi.
Mu masentere y'intango aho twashoboye kubona ko urubanza rushobora gucibwa ugasanga bamwe bagiye kurushikiriza aho gushikiriza ingingo ya sentare bo bagiye gushikiriza ibyo biyumviriye maze abanyagihugu bashika ku rubuga bagashwana. Twarabonye aho abacamanza bubahuka umuntu yafatanywe ibigwanisho akanavyiyemerera bakamweza ku mugaragaro. Nino ngaha mu bushikiranganji ubugenduzi twabona amadosiye aho umuntu yubahuka agatanga icyiyumviro agashikiriza umushikiranganji ati sambura urubanza rusubigwemo bushasha kuko yari igiturire ukabona yuko iyo ngingo atayifatiye.
Umushikiranganji w'ubutungane yemeza ko kuva ubu atamukozi cyangwa umucamanza n'umwe azosubira kwihanganirwa afashwe yariye igiturire cyangwa yacatse. Yavuze ko ababikoze bakamenyekana ubabahaye ikigongo cy'ikivunga ariko acagabisha ko ari rya nyuma bahaye amahirwe.
Umuntu wese adasubira gufatwa yagiye kurya igiturire akaja kuryanisha abanyagihugu aho kubumvikanisha azohanwa bimwe by'akarorero si bimwe twahora tubona kera ngo umucamanza yononye ngaha aciye aronka yungururizwa handi ubu umucamanza azoboneka ko yakoze icyaha cyo kurya igiturire azokugwa mu kazi ubwo nyene atarinze no gutekerezwa acakurikiranwa n'ubutungane ahanwe hisunzwe amategeko kandi azokwame aba akarorero ku bantu bose bazoba bari kubarakora ivyaha be n'ivyo
tubajije umushikiranganje kanyana kwa yatarama va muhira nuko irigabisha ritagamije gukumira abacamanza badatamikwa ijambo yatwishuye ibikurikira
twovuga ko tarama va muhira jewe ndakira abene gihugu nkumva ibazo bafise ndafise amadosiye menshi ngaha abene gihugu basaba bati dushaka ku imanza zisubirwamwo tukaraba tugasanga rimwe rimwe imanza zacitse nabi tukabibona tukabona igituma byagenze gutyo hanyuma ivyo kuvuga ko ari kubuza ubwigenga abacamanza nta na gatoyi twebwe turafise uburenganzira ugukontura twisunza amategeko nko muvyerekeye imanza z'ivyaha hariya rero nta muntu aca ku ruhande none rero iyo ufatanye ibiganisho byuzuyinza umuntu nyimba ateza guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose kuva ku myaka 5 ushika ku buzima bwiwe bwose ugaca ugenda ukajya munsi y'imyaka 5 kandi wemeje yuko wayimufatanye aho nivyerekana yuko uba wari igiturire canke ntubushoboye akazi nico naco nyene tuzokiraba kuko tukeneye gukoresha abantu bashoboye akazi kandi ubwigenge bw'umucamanza ni umutuma gukora ivyo yishakiye
umushikiranganje w'ubutungane yibutsa ko mu bushikiranganje twara hashinzwe igisata abantu bashobora kwitura iyo basabwe igiturire n'abacamanza canke abandi bakoze muri ubwo bushikiranganje amatohoza yakozwe n'ishyira hamwe Transparency International mu byerekeye kurya ibiturire mu mwaka w'2015 ku bihugu 168 ku isi Uburundi bubuza mu kibanza c'150 mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC Uburundi ni igihugu kigira kabiri mu kurya ibiturire icya mbere muri uwo muryango ni Sudani y'Amajepfo iza mu kibanza c'163 ibihugu vya Kenya n'Uganda biri mu kibanza kimwe c'139 nayo Tanzania iri mu kibanza c'117 igihugu cya mbere mu kugwanya ibiturire mu karere ka Afrika y'ubuseruko kikaba ru Rwanda ruza mu kibanza ca 44 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eloge buri kaneza tuvi Bujumbura tuje mu buraruko mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi irakomeza ibikorwa byo kugwanya indwara ya malaria ubuyobozi bw'iyo ntara buvuga ko heruhande y'ibikorwa bari basanzwe bakora mu kugwanya indwara ubu bariko bigisha abavuzi ubuhinga bwo gukingira abana bibungenzwe inkuru ya Jean Bosco ndarurinza
Naho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu budahengeshenya kugira inguvu nyinshi mu kugwanya indwara ya malaria n'ubu haguma haboneka abagwayi benshi mu mavuriro mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi bahisemo kubandanya bakarihiriza ubwenge abakozi mu bijyanye no kugwanya malaria kugira ngo barabe ko boyituza inyuma y'izo nyigisho zatanzwe mu mpera y'indwi iheze igikorwa kinini kizoba kigenewe ahanini abaremesha kiyago Muganga Sendege ya Philibert arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi aratubwira igituma izo nyigisho zitegezwe gushikira abo baremesha kiyago.
Kigo turabigisha mu bijanye no kugwanya malaria murabona intara yacu ya Ngozi iri mu ntara zimwe twabonye malaria nyinshi twari twipfuje yuko twobigisha nabo akazotwigishiriza bamwe twitabaje dusanze community abaremesha kiyago kugira bazodufashe bahimirize turabe ko malaria yoshobora kugabanuka ivyo twabigize mu ntumbero yuko ko twabonye abantu benshi bamwe ko bativuza bitewe no kutamenya canke yo malaria ikabafata bakigumira muhira bakicira kwa rumenyi kandi ubwo ari malaria
kimwe mu biriko bituma indwara ya malaria iba nyinshi mu ntara ya Ngozi ni igitegwa c'umuceri abanyagihugu bijukiye kurima cyane uko bitahoze n'igihe cy'imvura none kugwanya malaria bitabuza kugwanya inzara bizogenda gute Kwizera Faustine ajejwe gutsimbataza isuku n'amagara meza muri komine Gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi.
Mu bintu bituma malaria igwirirana no kuvuga yuko imibu iba yarusa ahantu ishobora kugwiriranira. Ubona ho murabona ko ubu ino mu ntara ya Ngozi muri rusange no muri komine Gashikanwa bararima imiceri kandi ushobora gusanga iruhande y'amazu mu mazu y'abantu hariho nk'amashamba cyo gutuma rero twovuga yuko isuku rikarira ririmo mu bituma malaria igwirirana cyane. Yego ntitwovuga ngo ni bareka kurima imiceri umuceri kuko mu magara y'abantu no gufungura birimo umuceri uradufasha cyane kurimo umuceri bo bandanya bawurima mugabo tubahimiriza cyane kugira isuku iruhanda y'amazu hanyuma kubera ko uwo muceri tudashobora kubabwira ngo bareke kuwurima turabwira ko bategerezwa kwitwararika gukoresha imisegetera kuko leta nayo yama yageza kwigora mu kubaha imisegetera
ingwara ya malaria ibangamira cyane abana bato n'abakenyezi bibungenze mu minsi iri imbere hagiye gukoreshwa umuti wa malaria witwa Fansidar mu gukingira uwo mugwi w'abantu uwo muti ugiye gukoreshwa ukaba ugarutse inyuma y'imyaka itari mike warakuwe ku isoko
umugwi usangwa ukunda guhaza cyane n'indwara ya malaria n'abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 turaheje kuraba ingene tuzogwanya malaria duciye kubaremesha kiyago batwigishije ingene abavyeyi bibungenze bashobora kwikingira indwara ya malaria bakoresheje wa muti Fansidar ariko mu gufata uwo muti kandi bapfa kuwufata uko ariko kose umuvyeyi atarakwiza amezi 3 nashobora kuwufata ariko amaze kurenza amezi 3 turawumuha ni binini 3 bafatira rimwe haciye ukwezi agasubira agafata ibindi binini 3 haciye nuko ni kwezi agafata ibinini 3 ariko ari ibindi bintu tubanza kuraba kugira ngo tumuhe umuti tubona yuko abikwiriye
mu ntara zimwe zimwe nka Kirundo na Kayanza mu burere bw'ubuvuzi bwatowe hariko haragerageragezwa umugambi wo kwikisha abarimesha kiyago gupima malaria mu mihana bakoresheje ibikoresho bibayabaye bahawe mu ntara ya Ngozi naho nyene barifuza ko uwo mugambi wotangura muganga Sendege ya Philibert
hani wacu ntaratangura mugabo twizere yuko mwizinyigisho duheje gutanga twifuza yuko natwe mu misi bigiye gutangura kubyo baremesha kiyago nk'akarorero igihe bazobona nk'umwana ashushe bazoba bazashaka mufashiriza aho nyene uwo muremesha cyangwa akamuvura atangwa nagize mugihe zabigoranye niho azoca mu gika ku ivuriro ritoya bagaza akamuvura uko bisazitse
tubamenyeshe ko kuva hatanguye kuvugwa malaria nyinshi mu mpera z'umwaka uheze ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatunganije ingendo z'abaganga mu ntango z'ukwezi kwa kabiri aho basanga abagwayi mu mitumba bikaba byaragaragaye ko abenshi naho bataje kwa muganga bari bafise iyo ngwara Ingozi Jean Bosco ndarulinze ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira gucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Inama y'ishyirahamwe ry'Iburaya ijejwe imigenderanire hamwe n'umutekano yariko yihweza ibibazo byerekeye Uburundi. Yararangije imibonano yariko iragirana na leta y'u Burundi ijanye n'ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou abategetsi bagize iyo nama bamenyesha ko batashimishijwe n'ivyo leta y'u Burundi ivuga ko yaranguye mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu abategetsi bamenyesha kwishira hamwe y'Iburaya ryahagaritse imfashanyo risanzwe riha leta y'u Burundi irimo amafaranga yahora iha leta y'u Burundi mu bikorwa vya misi yose mu mwaka ariko ishiramwe y'Iburaya ryatangaje ko rizobandanye gutanga imfashanyo zija ku banyagihugu hamwe n'imfashanyo igenewe abanyagihugu mu bizima bwa misi yose mu ngingo zafashwe kandi inama y'ishiramwe y'Iburaya yashikirije ibintu bikuru bikuru leta y'u Burundi isabwa kurangura kugira imigenderanire itagira agahunzi isubire gutangura mu kiganiro muri sanga cyateramijwe na mugenzi wacu Edirwema mu kanya gaheze umutumire wiwe Professor Gahungu Athanase arasobanura iciyo ngingo yafashwe n'ishira mu giburaya risigura tubatega amatwi
iyo ibihugu bishitse kugufata izingingo biragoye igihugu nk'u Burundi gifashwa n'ibihugu byo mu buraya mu birenze nkeka ibice 50% urumva biragoye gose mugabo ibyo bimaze gushika kenshi nta wo biraba ngo atangare mu minsi heze leta zunze ubumwe za Amerika zaragize nk'uko nyene mugabo abantu bagaca bavuga bati none ko n'ubundi ibyo bahora bafasha u Burundi atakizohinduka ariko rero ubu gihinduye nuko ubu bizohinduka cyane kuko abanyaburaya bafasha cyane u Burundi mugabo ikintu umuntu yocarabira ko no guca yibaza ati mbega none ubu ibyo bizotera iki bizotuma u Burundi bumererwa gute icya mbere umuntu yocaraba rero nuko kumbure u Burundi buzoca bumera nk'uko ibindi bihugu bifatanye n'u Burundi ibindi bihugu byaciye bihindura ipolitike zabyo z'ukuraba ibihugu byegamiye kumbure uzosanga muri iyi minsi kugira ngo u Burundi bugume bubandanya bukora buzoca buja mu bihugu byo by'Ubushinwa by'Uburusiya ibyo rero bigazosha bituma bigira ingaruke mbi mu Burundi no mu bihugu byo muri ibyo biyaga bikuru byo muri Afrika kuko bizoca bituma haguma hatayenga yenze wa ya mahoro abiburaya yabashaka kumbure ntaze nk'uko bayifuza ibyo nizo nogomba kuvuga kuri ibi bintu umushinga nta yedi
Professeur Gahungu nagira ngo udusobanurire neza itandukaniro rihari iyo umuryango w'uburayi uvuze ngo uhagaritse inkunga zawo zose wahaga u Burundi zinyuze mu ngengo y'imari ya leta hanyuma no kuvuga ngo uzakomeza gutanga imfashanyo zigenewe abaturage zinyuze mu miryango idaharanira inyungu itandukaniro hagati aho ngaho niri
biratandukanye kuko leta administration y'u Burundi irafise ama programme isanzwe ifite irafise mu ndero irafise ubutunzi irafise iki ibyo rero bintu byose bija muri leta iyo fashanyo yabica ko izohagarara ngubu ntibazogira bati turi ko turagira amafaranga y'indero aya naya naya zoba avuye muri mu Burayi mugabo hariho izindi fashanyo nyinshi ziri mu Burundi kumwe abantu bagira ngo hari abantu bitwa bakopera hakaba bamwe bafise ibyo bakoreramo bitajanye na leta ibyo byose rero bizoguma bironka amafaranga iko ndavyipfuza Yitoro biya dirosa amafaranga nibaza yuko icyu Burundi buzoca leta y'u Burundi zoca yibaza no kwibaza ati mbeka ayo mafaranga aje turafise ukuntu dushobora kumenya ko yaje cyangwa ataje ko ari karafasha ubikereje cyangwa bitakenewe aho rero niho nibaza bizoca bikoranira kuko n'ubundi byari byarigeze kuba bagaca bagira bati bariko barafasha gusa Abarundi bahunze Abarundi bamerewe nabi ibyo rero kubera leta idashobora kubimenya bizosha bituma haba utwo tuntu nyene tuguma duhungabanya amahoro babakagubabaza bati none tumenya neza yuko bariko barafasha ibikenewe bikenewe mu Burundi ko leta y'u Burundi itazobishobora kubiraba nibyo no bivuga ko
abenshi iyo bigenze gutyo bakunze kuvuga ko izo nkunga ahanini nubwo ziba zigenewe igihugu n'abaturage b'icyo gihugu kubera ko zitanyuzwa mu ngengo y'imari ya leta ibyo bihugu byohereza abahanga babyo kugira ngo bakurikirane iyo mishinga ugasanga ayo mafaranga wo kugira ngo afashe abanyagihugu ahubwo asubira muri abo banyaburayi niko bimeze
kuko bari baramaze no kubivuga bati noneho ayo mafaranga kubera badashobora kumenya ingene ari karakurega ingene akoreshwa ashobora noneho tugusubira gusa mu banyaburayi nuko kandi ashobora no gukora ibintu bishobora kuba bihungabanya amahoro mu gihugu twikeje ko atariko bizogenda mugabo jewe ikibazo nibaza gikuru nuko kumbure leta y'u Burundi izoshikangura kuziraja hanze kurondera abandi bantu batajanye n'uburayi hanyuma rero uburayi baze usubire gutangura kugaruka byatebye bace hatangura kuba umuhungabanyi w'amahoro kandi icyo twashaka kugambira ruko amahoro yogarutse mu Burundi.
Mbere yuko duha urubuga abakunzi bacu kugira ngo nabo bagire ibibazo bakubaza Professor Gahungu, iyi ntumwa y'Uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga Mogherini yavuze ko kugira ngo icyo cyemezo cyafashwe gihindurwe bizasaba u Burundi gufata ibyemezo bifatika bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Wibaza ko iyi ngingo hari icyo izahindura kubijyanye n'ibibazo biri mu gihugu mu Burundi cyangwa se no kuba leta yahindura uburyo ifata ibintu muri ibi bihe?
Ibyo bintu mbere yuko biba bari bamaze kuvuga yuko uraba imigenderanire ya Burundi n'ibindi bihugu nabo basangiye amabanga iburaya bari bamaze iminsi bahura bavugana, no kuvuga yuko twibaza yuko ko bari banatumye bakuru b'ibihugu batanu bakaza muri Burundi, yuko ibyo bavuganye byose yuko bifatanye n'izi ngingo, jewe nibaza yuko hazogira ikivamwo ubwa mbere ko budashobora gukora habuze ayo mafaranga yose. Ayo mahera yose rero kugira bashobore kuyakora bazogira ibintu bituma bashobora kubandanya bumvikana, kandi umuntu wese ajejwe mahoro yibaza yuko hazogira ikivamwo. Ahandi ho ntibopfa kugira ibintu wabita mu rudubi, hazogira ikivamwo kandi icyo kivamwo kizogira akamaro Burundi, kizogira akamaro amahoro, kizogira akamaro abariko baraganira ibyerekeye gutora ibikenewe kubiriko birahungabanya Burundi, guhungabanya amahoro mu Burundi.
Kuri telefoni Nshimirimana muranyuva.
Njye nashaka kubaza professeur wewe akurikirana icyo kibazo kije bijyanye n'imfashanyo. None abanyaburaya ko bigira ngo baraduhereza imfashanyo tukaguma n'ubundi turabanye madukenye ku isi. Hari icyo n'ubundi mubona bizohindura naho baduhaye tuzoca twabanye abambere se n'ubundi naho bazihagaritse. Nagire umuco aduhereza kuko twabantu batoya ibyo ntabyo tumenye.
Urakoze Nshimirimana, reka dufate na Nduwimana mbere yuko Professor Gahungu asubiza ibyo bibazo. Nduwimana mwiriwe.
Mwiriwe neza Edigwe.
Ikibazo cyawe.
Kuvuga kubyerekeye imfashanyo zose zihabwa u Burundi, bari bakwiye turaba nk'aba bariko baraduha umutekano bakabima rwose, kuko turabe bamwe bamwe muri leta hariho abantu baduhumanya n'abandi ntibari abanyagihugu bagoreye mu Rwanda, kuko nibo bagore cyane nabo baramaze gutunga, kuko imfashanyo zikwiye bamwe bamwe ariko baraduhumanya umutekano ugaru kugira ngo bari mu Rwanda b'impunzi na u Burundi bamwe bamwe nuko babica abantu by'igihugu gusa bari bakwekereka kuba.
Urakoze Nduwimana kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Ndayishimiye. Mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyanyu
bo wundi hose ikibazo ni cyimviro cyanjye
mu magambo make
bo na ego magambo ahinyenye nashaka kuvuga yuko iyi ngingo umwe ugaburaye ufashe bisanzwe n'ingingo itoroshye ku munyagihugu. Muri make amafaranga burayi bwatanga numvise ko yacaza muri bije ya leta, iyo bije yafasha mu guhemba abakozi, yafasha no mu migambi inyuranye ya leta. Aho rero umuntu agiye kumererwa nabi si leta asaba bariko bagize leta, ni twebwe batoyi tuca tumererwa nabi ko ajya amafaranga kumburi yaja muri bijya bintu byahawe tuma tutera imbere acabura. Noneho urabona amadolari aguma atagaciro kuri mare ugiye kuri marché noire nturonka, muri banki nawe udafise konti y'amadevize nturonka, amafaranga nibaza bahora aza en devise, ubu amadevize je tuyabura. Twebwe rero tubona yuko ari gufatira amaboko mugongo, aha ni isabanyaburayi badufatira ngo mugongo, ahubwo ni leta ni gouvernement ni opposition nayo nyene, kuko hamwe hari ari muri opposition haba muri leta hose bategana imitego, bategana imitego kunyungu zayo, kunyungu zabo, ko si inyungu z'abanyagihugu. Ugira avuga ngo ejo muri nahazozogira abanyagihugu iki mugabe imyaka 10 iraheze, imyaka 20 iraheze, abanyagihugu bagumamerewe nabi. Alors je nibaza yuko bogerageza bakumvikana hama kabazo gusa mbazo mutumye, none koko iyi ngingo iyi Union Européenne ifashe niyaguma imezu kuko mbona umenga ntibyoroshye ko igisubirako. U Burundi ko bwari buri mu kibanza cya nyuma bukiwe ku isi, ubuho buzoca buronka iyihe ntuze iyihe ha. Urakoze.
Urakoze cyane Ndayishimiye. Professor Gahungu, subiza ibyo bibazo byawo bakunze ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Ibyo bibazo birakomeye kuko uwambe yavuga ati none ko n'ubundi Burundi babiri bavuze bati ko n'u Burundi bwahora buri ubwanyu mu bihugu byanyuma mu matunga ro nuhuho buzomberegwa gute nico gituma nibaza abo banyaburaya bagize imigingo batireka turabe yuko tufashe tugasubiza Burundi nyuma gose tukabwereka ibizoshika yuko kumbure buzoca buhindura nibaza yuko icyo gikuru bariko bararaba ego ndemera nkuko bivuga yuko abatogogwa muri ivyo o kumbure saba leta cyane cyane n'abarundi abarundi ba batazoshobora kuronka bitoro abarundi batazoshobora kuronka amafaranga y'imishahara ibyo nibyo bigoye cyane nico nibaza yuko ariko bararabira ko hanyuma akabiri yavuze ati none ko reka bapfume rero bafasha abo bari mu ngiro nabye nurumva n'ibintu bikenewe bikarabwa mugabo gikuru n'ukuraba bati none ko bariko bari barafasha Burundi kuraba ibyo byo kuvugana bakazobigira ayo mafaranga ariko arasubira gufasha abanyaburaya aho gufasha abanyafurika none bizoba biteye akamara kahe nibaza yuko icyo bizokora kose uko nami ndabivuga kare bizotuma kumbure abaraba imigenderanire y'abarundi no mu makungu kumbure baca baja ahandi hantu kuraba ko boronka iyo fashanyo kuko iyo fashanyo turiko turavuga niniya cyane nibaza rero yuko ababiraba bamaze gutora ahandi hantu ayo mahera azova kandi bikazomera gutyo bizoca bituma kumwe ibindi bihugu dufataniye biri hafi y'Uburundi byabigira bigata bihindura rwose bati noneho twebwe nubwo gukwemera yuko indero ubutunga bufashwa n'abo bantu b'Iburaya ngo turondere ibindi bihugu bishobora kudufasha bizoca rero bituma mu minsi izoza hagira ingaruka mbi mu Burundi nico nagomba kuvuga cyane cyane.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Aho niho ibiganiro twateguriye muri kano kanya bigarukiye kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Tubutse nshuti mwese yuko mushobora kuronka yandi makuru y'iradijwi rya Amerika ku rubuga rwa internet kuri Facebook no kuri Twitter. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Tubutse kandi yuko mushobora kutwumva kuri FM mu Burundi turi kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda. Naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88.3. Turabashimiye rero mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro birabandanya kugeza saa moya n'igice ku mugoroba. Turabafitiye n'ibindi biganiro. Mwakoze kudutega amatwi.